Iyi ni ijwi ry'Amerika. Mwiriwe nchuti mwese muduteze amatwi kuri mikro muri kumwe nanje Aloys Bigirimana kazi mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba mu Rwanda dusamiranira kuri FM jana zine n'ibice bitatu mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri dusamiranira Washington DC ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
abagabo ni bake abagore ni benshi retera kwiye rero kwiga icyo kibazo nambi vuga ati retera iratanze uruhusha nibasinyire batatu mugwe ingorane zozo tega bakenyetse turabona ko zizokwamaho
uyo ni Joki Chantal inkuru nziza icegera cha kabiri cy'umukuru w'inama shinga amateka y'u Burundi avuga ku kamaro ko gutandukanya imbyaro mu Burundi iyi nkuru hamwe n'andi makuru twabateguriye ni mukanya Radio ijwi rya Amerika inyuma y'imyaka hafi ibiri abatwara amapikipiki yunguruza abantu n'ibintu batemererwa gukorera muri komine Mukaza hagati mu gisagara cha Bujumbura utwara ishyirahamwe Amotabu asaba ko iyo ngingo yohagarara mukuru w'igisagara cha Bujumbura nawe avuga ko hamwe iryo shyirahamwe ryo kwerekana ko rishoboye gucungera umutekano ku bituro atakibuza ayo mapikipiki azoca subira kwemererwa ni inkuru twateguriwe na Elo je wiri kaneza ari Bujumbura mu Burundi
ingingo yo kubuza abongoza abantu n'ibintu ku mapikipiki gukorera makaritie hagati mu gisagara cha Bujumbura muri komine Mukaza yafashwe mu kwezi kwa 12 umwaka w'ihumbi 2015 icyo gihe byatumwe nuko hibonekeza abantu bagendera ku mapikipiki batera magrenade cyangwa bakarasa mu bibanza bihuriramo abantu benshi nk'ibituro by'amabisi iruhande y'amasoko n'amaduka hamwe no mu bunywero kuva icyo gihe rero amapikipiki yunguruza abantu n'ibintu akorera mu makomine abiri kuri atatagize umugwa mukuru Bujumbura ni muri ntahangwa mu buraruko na muha mu bumanuko muri iki gihe ishyirahamwe ry'abagendesha amapikipiki ya Motabu ribona ko atacobuza na gato basubira gukorera muri Mukaza Artemonda yegamiye arongo ya Motabu
ahubwo hararengeranye ahubwo nuno munsi burivumera twokoma amashi
hari hageze kandi twiko turaraba hararengeranye kubera ubirate kare hari ingorane zari mu gihugu izo ngorane z'umutekano muke zaravuyeho sinayo mamoto gusa ariyo n'amaprobeux yateraye ama grenade ariyo n'izindi moto kare ama taxi mugabo ubu urabona yuko nawe uri kuragenda genda amahoro ari yose mu gisagara cha Bujumbura urumva rero twari tubwa ariko natwe ziwa ngombwa kugira aba bagendesha amapikipiki cy'amafaranga nabo bashoboye gushika muri komine ya Mukaza kugira herekane ishusho ryiza mu gisagara cha Bujumbura yuko amahoro asasakaye mu gihugu cy'u Burundi
iryo shusho n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura aryifuza ariko Fredimbo ntimpasaba bagendesha amapikipiki kwiyemeza abo nyene ubwabo gucungera umutekano ku bituro no kurabana muri bo abashobora guhungabanya umutekano
arazi yuko twafashe ingingo yo kwata amapikipiki asura kwinjira hagati mu gisagara muri komine ya Mukaza kandi mwarabonye ko byace bigaragara yuko abagendera ku mapikipiki ari bo bahungabanya umutekano intambwe rero tugeze ku umutekano nitwa kwijajara ngo tunguvuge jongo nibasubira inyuma ngo nibasubira mu gisagara tutarafata ingingo zihambaye zotuma umutekano ugu muriho ivyo rero turamaze kuganira n'abafise amapikipiki hagati mu gisagara turamaze no kuvugana ko banza muri bo nyene bagashiraho ama komite mixte de securite kugira bo bo nyene babe responsable y'ico shika ivyo rero nibabishika ko tuzoheza tuvuga n'izindi nzego z'igihugu tujeje umutekano kugira ni twabona ko dushobora kubatezurira tuti mwumva ngaha mugashika ha hanyuma tukabanza tukaraba tugakurikirana ivyo byose zova mu nama n'ingingo ariko turabase ku mutima
ivyo umukuru w'igisagara cha Bujumbura asabishira hamwe ya Motabu ryemeza ko ribishoboye
twariteguye kandi mu kwitegura kigiye kinini yaraheze n'ikintu cy'amayinga atatu tugize ntuze delegation ya staff ya komite executive ya Amotabu mukuru gisagara yatwakiriye turabimwereka turamwereka ingene twobikora turamwereka yuko abantu bahari turamwereka yuko ivyo batwizeye yuko bobiduharura ko nkishiramwe ya Amotabu atakibazo nabo bari muri ntahangwa nabo bari muri muhani yo twace tubajana kandi nabo bariteguye cyane kugira abashe baza muri komine Mukaza kugira bashoye gucunga ivyo bituro sinibituro gusa bafashanye n'inzego zicejwe umutekano urumva turamaze kubigiramo uburambe kandi natwe iri mu mutima wacu kuko amahoro n'umutekano
umutekano utari mu gihugu natwebwe ntacyo twoshikako icyo twagize cyambere icyo natwebwe dushira imbere ya byose kandi twigisha n'abamotare nabo ucungire ibyo bitoye uko bukiko bwinshi
Ndayegamiye anasanga amapikipiki asubiye gukorera hagati mu gisagara cha Bujumbura byogirira akamaro benshi.
Bifashe n'ingo n'imiryango kubera ayo mamoto ariko aragenda mu makomine no ngamuka muri komine mukaza. Abantu benshi barahatoreye akoyokwe hariho abagira amaresora hariho abagibuza hariho ama station yahari umva bose. Hariho akungu kugasubira kugaruka. Ego n'abamotari nyine basubira kuyungunganya bagasubira nk'uko bari aho hambere.
Mu Burundi amapikipiki nibwo buryo bwa mbere bwunguruza abantu benshi ku munsi ayakoreshwa ukaza amaze guharurwa mu gihugu cyose arenga 2025 Eroje burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Eloge abakenyezi ba mu gisagara cha Ruyigi mu ntara ya Ruyigi nyene bavuga ko bimwe mu bibabuza gutera imbere ari uko benshi babana n'abagabo ariko batanditswe imbere y'amategeko ivyo babishikirije mu kiganiro cari gihagarikiwe n'icegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi cabaye ejo ku munsi wa gatandatu umenshe makuru w'ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Sabimana yarakurikiranye ivyo biyago
Muri ico kiganiro cha uja abakenyezi ba mu gisagara cha Ruyigi cabahuje n'icegera cha kabiri c'umukuru w'inamashinga amateka Nkurunziza Joki Chantal abakenyezi bacijya nini bibazo bagira mu bijanye no guteza imbere ingo zabo icegera cha kabiri c'umukuru w'inamashinga amateka Joki Chantal Nkurunziza yabwijwe ijya Amerika icatumye batunga ico kiganiro
ari nini abakenyezi turakeneye kuganira ibitandukanye bitwubaka ariko rero n'umunsi nashinye ko tuyaga kuri iki kibo canke nshimikiye ko abakenyezi mu muryango ari nkingi iterambere igihugu umukenyezi rero nk'inkingi bica bimutera intege tukibukanya kugira ngo abe inkingi ishitse ibyo yokora kwibuka rye ko kuba inkingi ubanza kuba waranditswe warandikishije ubugeni muri leta civile n'umuryango warahezagiye aho ubuzwi muri uwo muryango turasubira turavugana kandi ko umukenyezi icyatanze nk'indero ku ndero y'abana bimwubaka bituma b'inkingi mu gihe umwana yifashe nabi biraheze bigatuka umukenyezi bigatuka umuryango wose mu nyuma bikaba bigatuka igihugu cyose twaganiriye twisanzuye barashikiriza ibyimbo bitandukanye nico cyatume dukorana uno munsi dukoranya abakenyezi kandi twabemereye ko mu minsi zokurikira tuzaza turahura kenshi tukayaga na cyane cyane turabe aho twari tugeze uno munsi ejo tuzaba tugeze hehe
abakenyezi batandukanye bari bitavye ico iganiro bagarutse ku bibazo bitandukanye bahura navyo aho benshi bavuze ko babana n'abagabo batandikanye imbere y'amategeko abandi nabo bakavuga ko iyo babwiye abagabo babo ngo biyandikishe abagabo baca babatera ubwoba ko babirukana ikindi kibazo cagumye higaruka nuko abakenyezi iyo basavye abagabo babo gutandukanya imvyaro abagabo babo baca babategeka gusubira iwabo bakababwira ko icabazanye ari kuvyara ivyo bibazo byose nivyo bituma ingo zitari nke zisambuka hakaboneka abagore benshi basubira iwabo abandi ugasanga batanywe n'inzu bakiri bato aho bose bakaza biyongera kubapfakazi n'inkumi bamwe abakenyezi bari bitavye bamenyesha ko mu gihe hari abagore benshi bakenera kubonana n'abagabo kuko batafisa babo bizotuma hama ibibazo mu kibano uno mukenyezi ntaje umunwa mu kuvuga ko abakenyezi bakeneye abagabo ari benshi mu gihe abagabo nabo ari bake uyu mukenyezi arose icasaba leta kubijanye n'ico kibazo
izongorane zizokwamaho mu ngo kuko abagabo ni bake abagore ni benshi leta irakwiye rero kwiga ico kibazo ikarabi irindi tegeko yohindura nambi ivuga ati leta iratanze uruhusha nibasinyire batatu mugo ingorane zozo twega abakenyezi turabona ko zizokwamaho
kuri ico kibazo Joki Chantal Nkurunziza icegera cha kabiri c'umukuru n'amashinga amateka yishuye avuga ko leta idashobora kwemera kajagari nkako ahubwo asaba abakenyezi kuja mwihiganwa ryo kugira inyifato nziza kugira ngo umwizigigwa azoba ari watsindira umugabo umushinga amateka Nkurunziza Joki Chantal icegera cha kabiri c'umukuru n'amashinga amateka yabwiye Juje Amerika umwitwarariko w'abakenyeza giyatwaye
twabonye ko ikijanye no kubaka bacishije mategeko ari umwitwarariko ariko izo nyigisho nkizo zo kubakisha ubugeni turazi ko ari umugambi mwiza twaje guhushimangiza duhereye ku bakenyezi bene byo tuje turababwira tuti umukenyezi ntashobora kunanirwa no kuvugisha umugabo mu byo bayaga by'imigambi y'iterambere wenyine arashobora gukoresha uburyo butandukanye kugira ngo amwandikishe n'ikindi kijanye no kuba n'ikijanye no gutandukanya imbyaro kuvyara ku rugero naco nyene bakigeze twasanze rumwitwariko wabo mugabo akabwate bagabo batubira intambamye tubabwa ati ngo twaje kuvyara ariko twabwiye ati amagara nayi wanyu ni wabyara abana benshi nzo kukibaye nkingi uzotara gukwegwa n'imbyaro hanyuma usange byatera mbere bya bikogwa ntashobye kubirangura nkuko wabwiza kubirangura
kigera cyakabiri cy'umuntu kuri inama nshinga mateka amenyesha ko ibiganiro nk'ivyo bizotunganya no muyandi makomine agize intara ya Ruigi ari naho yatowe mu Ruigi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Arakoze Fideli, tubibutse kandi ko ibyo yago byatunganijwe ejo ku munsi wa gatandatu. Uburundi nibwo bwatahukanye ikibanza cya mbere mu mahiganwa yatunganijwe mu mwaka uheze mu karere ka EAC ahuza abanyeshuri. Ayo mahiganwa yari yerekeye kwandika inkuru mu gatabo gato ku byerekeye ingorane n'ibyiza byobaho mu gihe hari igihugu gishasha cinjiye muri uyu muryango. Umunyeshure yabaye wa mbere yiga mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi yahawe gashimwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC iheruka kuba mu ndwi iheze. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru niho yari.
Ndubanezwe cyane bwa mbere niteka kuri jewe niteka ku ishuri yanje yandeze ishuri se Makamba niteka ku muyobozi wanje niteka ku gihugu cyanje kubona nashe gukora mu rurimi tutamenyere.
Uwo mwana w'umuhungu yitwa Tite Irukwayo yiga kuri lise Makamba mu manuko bw'u Burundi akamwimi ni kose kuko yabaye uwa mbere mu bihugu bitano bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko mu mahiganwa bageze mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Ikibazo bakoze kwari ukwerekana ingorane hamwe n'inyungu zoshika mu karere mu gihe hari igihugu gishasha cinjiye. Tito Irukwayo wo mu mwaka w'icumi na rimwe kuri lise Makamba yashimye kuvyandika mu rurimi rw'igiswahili.
Iyo teme wacuyikora mu ndimi zitatu watoye indimi ushaka Swahili, Angle, e France. Ndaciye nkora mu giswahili inyungu ndasanze ari nyinshi kuko tufatiye nk'ibihugu usanga biri ku nkengera y'amabahari bifise amaporo bimaze gutera imbere hamwe tugiye hamwe hakacabaho imigendanire yuguruye atajyo gufata umuntu ku mpaka usanga ibyandoce byinjira atangorane usanga kano karere kacu gateye imbere akinumvira ngaruka mbi ntandimvira ndaraba nko muri Sudan y'Epfo canke Kongo cyo gihe hari za M23 imigwigwana gucyo cyangwa eske mugiye bofata bakazinziza hamwe tukaje hamwe hari hari babagwanyi baca baronka kuri hari umwidegembyo wo kugendanira baca ngo muri degembyo akari yo kujya mu Burundi baje mu Burundi acaba ingorane ugasanga baca bateye umutekano muke n'uwo mwanya kwivyo bitarambire kuri hari nk'igihugukana kiri mu ngorane baca yumvira akaryo bo gitorera inyishu byo bwishaga gushira mu guhuza ibyo bihugu biri mu ngorane.
Mu gatabo gato yanditse uwo munyeshuri Tito aratangana umuti w'ingorane zoshika
mu kwinjiza igihugu muri kano karere zoboraba ibintu mundasize ibintu bitatu cya mbere ko harimwo agati gakazi na mu duwa dorome kuyubahirijwe mico gihugu cya kabiri bakaraba umutekano cya gatatu bakaraba intwaro kagimeze bakaraba mbega iyo ntwaro yatowe na bene gihugu canke ni zimwe usanga bitace mateye kugazibeho titatonze kubona ko byubahirijwe bakayishira mu ntuze mu vyagateganyo muri kano karere bakenda nk'umwaka umwe barabe kajya bigenda.
Umuyobozi w'ishuri rya lise Makamba Teto Yigako nawe ne aragaragaza akanyamuneza afise kubona umwe mu baregwa biwe yabaye wa mbere mu karere kose ka Afrika y'ubuseruko. Ni Nahazwe Andre yari yaherekeje uwo munyeshuri.
N'akanyamuneza rero dufise twebwe n'abagize ishuri ryose rya lise Makamba kugira ngo umwana ashike kuri agashimwe twarabafashije rero kuva mu ntango kuva bagitangura kwiyumvira ingene bo kwandika kuje turafasha kuba gukosora ibyo banditse gushika babitange ni nk'ibintu by'igitangaza biro turabishima bigatuma dutumirira ubwa mbere abanyeshure bose bo muri Semakamba canke bo mu ntara ya Makamba ndetse n'igihugu cyose kubokwama bavyitwararika kugira ngo ikibanza ca mbere twaraye turonse tuze twame tukironka.
Aho yahabwa agashimwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC kunduheze i Dar es Salaam muri Tanzania yari yaherekejwe kandi n'intumwa y'ubushikiranganji bw'u Burundi bujejwe ibibazo bya EAC. Jean Claude Turizeye ajejwe ivyayo mahiganwa arafise akamo atera abandi banyeshure.
Message nshobora gutanga ku Burundi nuko abana bo mashure mato mato iyo twita cycle inferieure kubera nibo dukoresha bo byitaho cyane kubona umwana yabaye uwa mbere mu bihugu bitandatu agakoresha no rurimi atari rurimi kavukire abantu bo bakoresha urwo rurimi kavukire akaba yabaciye ko akaba uwa mbere umva kabisa kwa iteka cyane cyane ku Burundi kandi akaba atari umwana wo mu muji ari umwana hamwe warumwe avuga ngo bita mwifire avuka kure cyane umva ko ari gitangaza kabisa ikigwa bitanga ni cyahe nuko bibaza yuko abana bo mu muji ari bo bazi ubwenge bo nyene bashobora kubikora ariko twasanze ni bake bo mu muji ari busanga babitoye
iruhande rupapuro rw'umutsindo yahawe n'abakuru bibihugu bya yase Tito Irukwayo yahawe n'agashiru kabute k'amafaranga ngana n'igihumbi n'amajana atanu y'amadolari ya Amerika arenga gato imiliyoni zitatu n'igice y'amarundi namubajije imigambi yayo mahera
ni nk'ibyishinzo nzo yakoza bwa mbere ndi ku ishuri iyo urose ikintu bwa mbere kiza kusha hamuka umanzo hapoze eske nkoriki kurongrasiyo muti ntaragera kabisa nzobituma ya muzima
bubaye ubwira kabiri Uburundi buba ubwa mbere muri ayo mahiganwa y'ibibazo byerekeye akarere ka Afrika y'ubuseruko yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri Pierre Clavin inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
nturire kazuza
ikazo ni kwa nyungu bakunzi b'ikiyago cha politike ntorere kazoza muri kino gice cya kabiri icerekeye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD General Evariste Ndayishimiye
banza wiyumvira uwo yononewe bintu kuko niho ja kwiyumvira ishetani umumarayika ngo ndamutare ngo reka ndamwice ngo ishetani yibereho urumva rero iyo muri ko muri yumvira imisi yose bajya abarondegwa n'ubutungane kugira ubutungane bukorere neza abononewe ibintu urumva rero nawe uri kuvuga ngo ubutungane nibukorere neza bajya abononye ibintu kugira ngo abononewe barire batunture nibatunura kwa ari bo benshi uzatugira gute
ubu rero kuganya ibiganiro birashoboka mu Burundi
ibiganiro biko biraba byatanguye kera kali twe tuvuga ibiganiro bidakumiriye n'umuntu numwe mugabantu rero bahora batubwira ngo ibiganiro bidakumira ngo urumva ko camuzana ngo nabaje bagize kudeta nce navuze ntahubwo nkuvuze biki vuga uti genda mugura amaprizo yose kuko twavuze ibiganiro bidakumira genda rero mwugurure ubusho bwose bajya bapfunzwe base ntagire numwe avamwo neko ntaravyumva bayo bavuga none watebagaje gutegetsa kica abantu n'umuntu yivye impene kwari wivye impene nzi ubafunzwe ubanza gufungura uwo nyine mbe ko atantu uri kwa ramuvugiraho kandi wewe yari yibiye gusa amene inzu cyanye yaragiye agiye kwiba usanga yakomerekeje umuntu ntiyapfuye yaragiye no kwa muganga arakira yivye miliyoni zitanu mbe ko ubu batanu ari kwa ramuvugira ngo naze mu biganiro none wese ubugizwa nabiga kandi ya wewe yakoze ibiri munsi y'ibyo bajya bakoze nimwe bamushaka rero ibigani ahubwo ge nimuvuge n'abagize bana ahubwo twagurura ubusha bwose bavuye banze nabo nyene mu bigani none kwivyo batabivuga icereka rero ko bavuga ibyo byose arakarenganya baba ariko bararenganya abagiriwe na nuko bashaka ko wakoze ikibi kinuka ariwe aza mu biganiro mugu wakoze akabi gatoyi akaba ari waguma pfunza
ibyo wagumye ukora byose ni aza hazamwo akantu k'igisirikare umugambo se ni David Deho ni wabushira mu gisirikare akantu kwa gisirikare
yeah mwisanze iyo uzu bwenge ikintu cyose uramenye no kigenza mu gihe ushitse uri umusirikare kuri gisirikare uri umunyepolitiki ukora ibya politiki umva rero uno munsi ndi umugambo ntunganya ibikogwa nk'umunyepolitiki igihe nari umusoda natunganya ibikogwa nk'umusirikare igihe nari umushikiranganje natunganya ibikogwa nk'umuri muri leta igihe nari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu natunganya ibikogwa bijanye n'icyo gikogwa nkora ntuvuga yuko ntushobora kuza ngo byose ngo ntibihinduka nawe nibaza yuko mu gutambuka ushitse ku mudugo ari ushitse ku manuka utatambuka cyo urahindura ingendo
ariko uko mwara kadasohoka na honorable Hussein Rajabu uno munsi uvuga ko mwapfuye iki
Rajabu twahujwe n'ibintu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu mere nk'ubura hati twahoriye munsi y'igiti kidarapa nuvuga icyaduhuza cyari igihugu mu gihe mu kiri igihugu je nanje ntarahimukira igihugu ntidushobora kumvikana ivyo birumvikana ye nico gituma rero tuvuga ngo mufiki wewe yononera igihugu nanje nkaba nshaka kubungabunga igihugu
none bari hehe usenyera jaho
yagerera ntubimbaza mu gicunza ariko arayerera koko nta wopfa ngo abangwa mu mucu ubwo quartier hamwe yo tag address nje terekana ko ayerera
igihe wakora mu biro by'umukuru w'igihugu bamwe baravuga yuko muri CNDD bari ko byumvira umukandida ashobora gusubira Petero Nkurunziza kurongora igihugu General Vice Ndayishimiye ashobora guhigana igico kibanza
icage
wahavu bitinye
icage nababivuga umugabo urumva ntivyari
byo
nikimenya amenya ko bitari byo urabona ntisubyo byabaye iyo bibavyo wari kubibona wari kubona uti habaye higanwa naka yatsinzwe hacatsinda naka ivyo ntavyo wigeze ubona ndiba
ije ntibe umukuru w'igihugu uno munsi na ukikuza muti no yiganirwa nanjye
kuba umukuru w'igihugu rero ndakubwire hajya ni ibintu bitangwa n'Imana cyane cyane ituma je abantu bari kubarantangaza sinumva igituma abantu baha umukuru w'igihugu umuntu umwe mu gihugu urumva ibyo ari byo guhuriza ko mu gihugu cyose guhuriza ko umuntu umwe kwibazo byose ari wazobibazwa kushobora guhuza aho nyene bakahuriza ku muntu Imana ibirimo kuko burya hari ababa bashaka ko umukuru w'igihugu beshi mugabo kubona bashobora guhuriza ko umuntu umwe urya anumuntu ntushobora kugenda uravuga ngo je ngo ndifuza kuba umukuru w'igihugu ni General ige ni ubwo barazi cyari cy'umukuru
w'igihugu
ko umukuru w'igihugu Imana niyo ishobora kuvuga iti wewe nagupangiye kuzongera ikizongera sindacanga mugabo
ndakubwira
guhoha uvuga uti ndashaka kuba umukuru w'igihugu ahubwo je biradandera nubwo je sinumva niyo no bihera nubu nyene nka nkumva kumenga no uvuga ni je ndashaka kuba umukuru w'igihugu ndumva ko bigoye
none ko baye mushikiranganje inkwa hagati mu gihugu kawa mu general kawa mukuru kwisonga rya CNDD none icyo sigaje ni
hari igihugu kiba kiriko kiragutuma igihugu rese gutuma aho gishaka uko gishaka
general bate ndashimye no munsi iyo bari ko ravuga bati umukuru igihugu ntiyarakwiye kwitoza muri kino kiringo cy'2015 gishira 2020 kuko amasezerano yarusha yaributse wewe ukunda kuvuga yuko menga nta na kintu kiba gihonyanzwe muri amasezerano
ivyo ni bandi bavuga ubwa mbere barabifite uburenganzira
sabarundi
uvuze rero ubu duci manza tudasanya amategeko umurundi yavuze none ubutungane bwavuze tufute jewe sishora kumvi bakubwira bati iyo ubutungane bwavuze bwakurenganije cyawunguruza mugabo ntushobora kuja kuvuga ngo jewe ngo ingingo yiwanje ngo ndabiravye wewe uri yinde abo bose bavuga ngo ntakwije ntakwiye kwitonza nibande bari mu gwego gwitwa gwiki nibamwe bicira imanza rero kwicira imanza naho murazi bikwega karambara
ejo bune umukuru w'igihugu ati abarundi sinzobahemukira amategeko nayo nyine nzokamada yubahiriza abarundi bamwumviriza bamwe bati agira avuge ko azokwitonza mu kingo kigira kane muri sene defte dite murabibona
eko uravye ubu turi ku mwaka kugira kabiri amatora abaye aho ni batora zo mu 2020 uno munsi kubaza ico kibazo ni ubusa amaza barundi kuko ntiturashikana no kugica cyo gushira mu ngiro ivyatowe muri sene defte muvuze twiyumvira ubunyene kuja kwitoza no kugira badusamaza ntidushire mu ngiro ibyo abanyagihugu batoye hanyuma tunabishyize mu ngiro baze bace badufatira kuri ibyo nyine baza mureke dushire mu ngiro ibyo batoye kuko aracyasigaye imyaka hanyuma rero igihe tuzuba turiko turabona aho twabishyize mu ngiro natwe tuega tuzokwikontorora turabe neza hama duca tuvuga tuti none ubu naho tuzogira ibiki ikiye rero muri kuravuga uti ubu naho tuzogira ibiki naho uvuga uti ninde yoshobora kubishyira mu ngiro mugaca rero mumenya muti aha wabishira mu ngiro ni naka mukurumva no munsi ntiyaba haragera kuko ntitwa nikontora ko twashyize mu ngiro ibyo batoye tuzagutabwa kwimvira ibindi dushira mu ngiro
muri kino gihe igihugu kiri mu bihe bigaragara ko bishobora kubura ibihe by'inzara hari ikintu muri sene defte ndiko murakora
ego cyane sinzi ko maze iminsi uri kurankurikirana jewe natanga ugisekeza yitwa kugwanya ubukene uwo mwaka muri se defrede twari ha ikivuga iti uwo mwaka ndawuhariye kugwanya ubukene situhariye ndawuhariye umwe wese ndawuhariye kugwanya ubukene ubu rero maze imise wumva njagati mu gihugu abene gihugu turayaga jewe mu mutwe waje sindigira numva ingene umuntu w'umugabo akomeye afise umutwe ashobora kubura ibihumbi 10 mu mpfuko nawo bintera mu rushinge ntavyo numva nuvuga turi babantu wiyicariye none imana iragaburira uwicaye murankunda guca ndabakira mu igana ndabwira nti soma no mu ijambo ry'Imana bati usivye gukora tusiba no kurya
none bakore heko abishomere byinshi
umverere ingorane nizo kwa muziko we uzoba hubeshejweho nuwundi iyo niyo ngorane ya mbere yanyoshe abarundi ituma itugumiza mu bukene ufise ubwenge aho ukoresha ubwenge bwawe ukaba ngo bazompa batampaye ndapfuye niryo kosa rya mbere dufise awe no gufatira nyene kumukingo awagera utambwiye we ko ubunyene wihangingo atarete guhakaza atamuntu numwe naho ukora utakora wavuga ko wewe ucufa n'inzara ubunyene ukabinyemerera neza ati jendo cafa n'inzara bwiza ukuri nuvuga umuntu wese w'umuntu akomeye akuze adashobora gukora kugira kuremwe ikintu uwo muntu ntacamari yisi ni babandi umwe yacuruza italenta imana yacimwa urumva shebuja cya mwaka nawe imana yaguhaye italenta urase kuyicuruza iki kwaka nuvuje kwa kiyotalenta yayo kuko ntacuyimariye
none umubaza imisi mu wagira ngo bakore iki
abene gihugu bose sindabwira nti umwe wese ategerezwa mbene kuko ushaka kwa jewe ndagutorera umugambi erega ni yitorere wenyene umugambi gusa ndabahaburorera cye nkoburo ndakwa karorera ndavise nkuburorero nkabune nkunda gutanga inkoko uremeza yuko ishobora kugura inka akora karorero je kubwira inkoko iragura inka
agira
inzira yoroshe ubunye
ushikuze
ngo inzira yoroshe ubunye inkoko ibundikira ubuswa bunga
na 200 jabo bundiki
sawa je base mfashe uko yakujije ubuswa butandatu gusa inkoko zine zigugwa ngahe zikuze duhere ku muswa w'inkoko umuswa w'inkoko kugwa ngahe ucutse ushobora kwibeshaho nyina bitariko
none ubu wagugwa iki ku bintu byose byazimye
ntiwumva ugugwa ibyo ari byose ntushikane ibihumbi bitatu
tuvuge ko ugwa ibihumbi bibiri
ibihumbi dufata ibihumbi bibiri hari umuntu w'umugabo ashatse ibihumbi bibiri yabibura
ariko urumva yawagutse umuswi
wumvise ingorane ufise wa mutaba ufise ntuze kuwucuruza umugabo aciye agenda gukorera nk'umuntu abarimyi baruzuye ngaho ibintu n'ibintu byinshi ushobora gukorera abantu bakoresha ni beshi ukuraho imiswi ibiri umutahe none nturose ntiwarose umuswi
udafite ibyo uyigaburira iyo nkoko
kugaburira inkoko zibiri bisaba ko urinda kugira amahera kwe jewe niga muri primaire jera cyo konkuru mfise inkoko zitandatu n'inkwavu 14 umutahe none nakubwiye nakubwiye ingere natsibiziriko none uwo mutahe no wowe gutsibiziriko umutahe ni wewe wenyene none ntumva ko raciye ndo kumutaha kandi nibyo izo nkoko naziguze mu biziriko
none ubu bose basije biziriko ni ubwo ko habagura ni byatsi batsi
wumvise umeze nk'umuntu avuga ngo mbe nk'ubu twese twagira umwimbo ka umusese karandi twa duhombye rero upfumuhebye uheba gukora ngo kubera uhavuronka umusese ka urumva twa duhombye turose
umusese ka ubu umutahe mugiye gutsibiziriko mwese ubura ni byatsi batibamo
atubura ni byatsi batibamo mubitsirye mwese muca muronka byinshi mugaca mushora hanze mugaca muza amadola ntimuca butabagira amahingure erega twebwe abarundi ubundi ko nigisha ku murundi wose ategeza kugira intumbero
ndagushimire General Evariste ndashimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cha politique Norele Kazoza Jerome Niyonzima nainda kiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu na buta
rakoze Jerome na Jean-Louise Bigirimana narinde mesheje ikiganiro na hakigarukiye tushimire na Fatou Alimas Kalala yadufashije gutororokanya ibindi biganiro bica kuri Amerika birabandanye
Thank you.